nzamba
nzambira samirana
Tangwe kaze nchuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe mbona no makuru yo kuri igenekerezo rya 15 rusama umwaka wa 2021 amakuru mukurikira kandi ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wewewe akaburungu Inzamba akaburungu org ayo twabateguriye ahagaze kuri izi ingingo nkurunkuru azikurikira Ikena ry'ibikoresho byo kubaka ririgaragaza mu ntara ya Makamba isavurika bari niga mu basanzwe bariko barubaka amazu muri iyo ntara mu ntara ya Kayanza naho imyidogo ivugwa mu banyagihugu kubera ibiciro by'ibifungurwa bibandanya biduga ku isoko murabitega yompi amarano makuru ayajanye n'inkino nayo tubabwira izo umupira w'amaboko basketball kuri uyu wa gatandatu ahamenyekanye imigwi giye gukina igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu ihiganwa ryo mu gihugu cyose aya n'ayandi ni mukanyi sase sandwi kaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
turongeye kubaramutsa haribonekeza ikena ry'ibikoresho bitandukanye byo kubaka mu ntara ya Makamba iryo kena rikaba rituma abariko barubaka bahahombera na cyane cyane ko bakoresha amahera baba basabye ideni mu mabanki tubibaze mugenzi wacu ahawure nkengurutse
ikena ry'ibikoresho byo kubaka gibonekeza mu ntara ya Makamba ngo rikorera renza hafi kiringo cy'umwaka kubw'abariko barubaka inyubako zitandukanye muri iyo ntara basigura ko bakorera mu ruhombo rukomeye kuko ibyo bikoresho bishobora kumara hafi ukwezi atawe bikubisijisho mu mazu bidandarizwamwo aha bakemeza ko ugiye kurondera imifuko 50 y'isima abajejwe kuyitanga ntibakurenza imifuko 5 abo bariko barubaka bakemeza ko uretse isima itaboneka n'ibindi bikoresho ngo byaraduze igiciro gushika hafi ku mafaranga agera ku bice 50 kwijana Ibyo rero ngo bituma abariko barubaka bakora bahomba kubera amafaranga bakoresha baba bayasabye ideni mu mabanki abadandaza bo basigura ko ahubwo nabo nyene bakora bahomba kubera ko ngo isima ikogwa n'ishyirahamwe Buseko ngo ribaha idakwiye kandi ngo bakayironswa gake cyane aho basigura ko bahabwa ico kidandazwa rimwe canke kabiri mu kwezi naho nyene ntibahabwe iyo bakeneye Abadandaza bakavuga ko batumva igituma no mu kwironka babanza kuriha amafaranga imbere kuyo basavye. Abadandaza bagasigura ko bakora bahomba kubera nabo aho bakorera baguma bahariha bakongera bakaguma bahemba abakozi. Abadandaza n'abakenera ibyo bidandazwa bose basaba ishyirahamwe Buseko gukora isima ikwiye ataruko naho ngo barekurira abashyirahamwe yandi yizane ayikuye hanze nkuko byahora kuva kera kugira igume iboneka kubayikeneye
kawura nkengurutse tumukengurukire imyidogo n'imyinshi kandi no kuri bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Kayanza no mu cungararo yaho kubera iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa nkenerwa rigize iminsi gibonekeza muri ico gisagara Alice Akiman
Nkuko amakuru dukura aho mu ntara ya Kayanza byemeza muri ibyo bifungurwa byazimvye harimo ibiraya bisanzwe bikundwa n'abaguzi mu minsi iheze ikiro cagurwa amafaranga ari hagati y'550 n'700 bivanye n'ubwoko bw'ibyo umuguzi yifuza ariko muri ino minsi ikiro cy'ibiraya kigurwa amafaranga ari hagati y'1,000 n'1,300 ayo makuru abananya avuga ko ibitoke nubwo biri ku isoko bicagurishwa hagati y'amafaranga 4,000 n'5,000 muri kino gihe ngo kigurishwa hagati y'9,000 n'10,000 ubufu bw'imyumbati bwavuye ku mafaranga 900 ku kiro buja ku mafaranga 1,100 ubajije abadandaza bamenyesha ko ubatabiraye byinshi biriko birimbuka ku misozi ariko bakizera ko mu minsi iri imbere bigiye kuzoboneka ku bwinshi mbere n'ibiciro bikazoshobora kugabanuka ku rugero rushimishije ayo makuru amenyesha ko iryo kena ry'ibiraya ngo rishobora kuba rinava ku kubira ya bita ruhengeri cyahora biva mu gihugu kibanye cyo Rwanda ubu bitakiboneka kubijanye n'ifu y'imyumbati bavuga ko atanyinshi boneka kubera ari mu gihe cy'imvura bigatuma abarimye batanikira imyumbati gukubura izuba ibidandazwa abaguzi bavuga ko bitaradozwa ibiciro ni nk'amateke asanzwe aba mu ntara kama y'imbo agurishwa amafaranga amajana ndwi imyumbati nayo isanzwe irangurwa mu ntara ya Makamba ikagurishwa amafaranga amajana atandatu ku kilo ibiciro by'ibiharage n'umuceri n'amamesa bikaba byagumye uko bisanzwe ariko rero isukari yo ikaba atahantu namwe irangwa muri ico gisagara cose haraciye iminsi itari mike
Inama nshingantwaro be na komite ikurikirana ukwishyira hamwe ryo kuziganya no kugurana na muntumbero yo kwiteza imbere ikode yarayitanze umuco ku kibazo bimwe bimwe byari byashikirijwe na bamwe mu bakozi b'iryo shyira hamwe abo bakozi bagiriza umuyobozi ko yoba atari kwararangura neza akazi yashinzwe no guhagararira ishyira hamwe n'abakozi n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Alexandre Niyungeko
Idonse gukwari zibiriza ikode microfinance arizo komite ikurikirana ibikorwa byishira hamwe hamwe n'urwego nshingwa ntwaro mu rwandiko baraye basohoye inyuma y'inama y'izo nzego bavuze ko bashaka gutanga umuco ku makuru yavuzwe kuri radio inzamba gateka kawe hari kwigenekerezo rya 2008 ndamukiza uyu mwaka Bamwe mu bakozi ba ikode bavuga ko ubuyobozi bw'iryo shyirahamwe ko butavuza abakozi ko hari n'amafaranga bariko barakatwa nk'ibirarane by'ikori ku mishahara badatahura ikindi bavuga bagiriza ubuyobozi ko ari bwo bugena abaja mu rwego nshingwa ntaro ku nyungu zabwo no mukurondera abo bukingira ikibaba muri iyo nama inzego zahavuye zumvikanye ko abatanze ayo makuru bo banyabona bafite intumbero yo gucafuza ishyirahamwe ikode mu rwandiko izo nzego zasohoye nyuma y'inama bamenyesha ko amafaranga yakaswa bakozi bitakozwe n'ubuyobozi ko nyabona ari birarane by'ikori batari barishe ku gashiro kabugutewa bakozi bari baronkejwe hari haheze imyaka irenga ibiri nayo ngo kubona batari ko baravuzwa ngo sivyo na gato kuko inyuma yaho amasezerano yabahuza na service ahagaritswe kuva mu mpera z'ukwezi kwa ruhuhuma muri uyu mwaka ico bikoze amafaranga 300,000 bakozi bagumye bakatwa uko ukwezi guheze nabo bagumye barihirwa ibice 80% canke 50% bivanye n'amasezerano bari bagiranye ikibazo c'abantu bashirwa mu rwego nshingwa ntwaro gishira hamwe ikode ngo bose bava mu batowe aho igishira hamwe risanzwe rifise amashami yaryo aho naho ni nko mu ntara za Ngozi Kirundo Muyinga Karusi Kayanza ikambere na Bujumbura izo nzego zishira hamwe ikode zikaba zasozera inama zinoganza ko ataho ubuyobozi bw'iryo shira hamwe bwarenganije na gato abakozi baryo
inzamba Ubu naho arajanye n'inkino twabibabwiye mu ntango zano makuru umugwi wa Kern Messager Ngozi New Star na Young Eagles niyo izokina igice cha kabiri gishiri cha nyuma mu higanwa ry'u Burundi muri basketball bubaye ubwa mbere aho muri ico gice hashika imigwi ibiri yo mu ntara ni inkuru dushikirizwa na Jacob Sibomana
Izo nkino zabere mu ntara ya Ngozi Gitega na Cankuzo zerekanye ko basketball mu ntara ikiratera imbere. Mu ntara ya Ngozi umugwi wa Message Ngozi wari wabaye wa kabiri mu migwi yo hagati mu gihugu watangaje abakunzi ba basketball mu kwirahira umugwi urunani ku manota 56 kuri 52. Mu rukino rugira kabiri aho Ngozi nyene umugwi wa New Star wavuye kure mu gutsinda Target Ntamenwa wabaye wa mbere mu ntara ku manota 69 kuri 68. Izo nkino zerekanye ko mu ntara ya Ngozi basketball ifite ikibanza gikomeye cyane. No mu bigeme aho Ngozi umugwi wa Message Ngozi wabaye wa mbere mu ntara watsinze rumuri umugwi wa Kaminuza y'u Burundi ku manota 68 kuri 28. Mu ntara ya Gitega Kerna yabaye ya mbere mu ihiganwa ry'Ubujumbura yatsinze yorohewe umugwi wa Young Eagles wahi Gitega ku manota 63 kuri 43. Urukino rwari guhuza Brothers na Dynamo ntigwabaye. Umugwi wa Dynamo umaze kubona urwandiko rw'umushikiranganji ruhagarika izo nkino biturutse ku matati ari hagati ya Sef Sabushimike na Augustin Kararuza bose bavuga ko barongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi waciye usubira Bujumbura. Ariko mu nyuma umuyobozi w'inkino yaciye amenyesha imigwi ko ishobora gukina kubera myinshi yari yashitse izokinira. hasigaye kumenya rero nimba Dynamo izumvirizwa kuko kugeza ubu umugwi wa Brothers watsinze impaka.
Jacobe Sibomana urakeneye cyane ikiganiro ku isoko tuno munsi tubashikiriza ingene umunsi mukuru wa Eid al-Fitr wahimbajwe n'akamaro k'ukwezi abari mu idini rya Islam bari bamaze abisonzesha. Ni inkuru dushikirizwa na Jocelyne Kaze.
Ku isoko
Abayisilamu b'Abarundi bahungiye mu Rwanda barifatikanije n'abayisilamu bo ku isi mu guhimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr. Uwo munsi mukuru usigura iki? Ukwisonzesha abayisilamu bari bamaze mu kwezi kose bibafitiye akahe kamaro? Mu kibano hoho hari ico abandi banyagihugu bunguka mu bihe by'amafungo n'inyuma yaho? Ivyo ni bimwe mu bibazo biza kwishurwa mu kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 15 Rusama umwaka w'2021 muri ko mushikirizwa na Josine Kaze. Kuri uyu wa kane niho abayisilamu ku isi yose bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr mu Burundi no mu Rwanda. Uwo munsi watangujwe n'amasengesho yabereye mu bice bitandukanye. Bamwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda twaraganiriye inyuma y'amasengesho.
Naho byaba bigoye n'igihe turimo cyo kwirinda kero cya corona, ariko twagerageje twasenze ku bibuga bitandukanye, twagerageje tukirinda naho habaye imbogamizi nyinshi z'imvura hino no hino, ariko turashimira Imana ko umunsi warenganye neza kandi twasenze neza.
Twagerageje gutangira mu muryango bisanzwe tugerageje gukurikiza amategeko yo kwirinda coronavirus, ugutumira ko umuntu abagiye kurenga ya mabwiriza ye, kuko mu myaka iheze na cyane cyane twebwe nk'impunzi twaraba nk'impunzi bene wacu twe turabamizima hari gito pata tugatumira abakristu tukasangira tukabereka yuko hari umunsi wa Eid al-Fitr wabaye mu muryango wa mizima, ariko uyu munsi kabisa byanse kabisa sukuvuga ati ngo twabuze imwe twaradusangira mu myaka iheze, ariko hari ibyo twashatse kwirinda.
Hari abantu bajya bagira ingeso mbi zo kudafasha abakene, basanga abantu bishinze ibintu byo gushurashura, byo kudasenga, byo kubesha. Sasa iyo ukwezi kwa Ramadhani kuje, ibyo byose urabihagarika. Yo iba ari entrainement nziza yo guhinduka umuntu wese iyo yafunze neza akaba yakurikije amategeko ya somo Ramadhani, nyeka ukwezi kurangiye ateza guhinduka kandi ikamubwira akamaro mu buzima, ubundi buzima busanzwe.
Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi aratanga insiguro z'uwo munsi mukuru.
Uyu munsi itariki 13 ukwezi kwa gatanu uhuriranye n'itariki ya mbere ukwezi kw'icumi twita Shawwal mu kirangaminsi cya Kiisilamu. Ni umunsi twahimbaza umunsi wo kurangiza amafungo miranda ya Ramadhani. Tugashimira n'Imana ko yaradushoboje kuyatangura tukayarangiza. Dusaba n'Imana mushobora byose yuko yo twakirira amasengesho yacu twakoze muri ibi bihe, ibyo byose twakoze byiza muri uku kwezi kwa Ramadhani. Tukibutsa kandi ko kwifunga mu Ramadhani ari itegeko ry'Imana, aho mu gitabo cy'Imana Korani mu kigabane cya kabiri murongo ujyana na 13 Imana mushobora byose yavuze iti: murategetswe kwifunga nk'uko babitegetswe bajya imbere yanyu kugira ngo mushobore kwigereza Imana. N'ubu rero ko bitubwira kugira twigereza Imana, zumvikana ko tumara iminsi nk'abayisilamu tumara iminsi 30 ikwiye kuva mu rukerera gushika izuba rirenze twifunze ibintu twari turekuriwe byoba byiza n'ibindi twari turekuriwe mu gato kamara umwanya twabyirinze kubera ko twabitegetse n'Imana. Iki kaba kwifunga ari imwe mu nkingi zitanu z'umuyisilamu, kuko kuri umuyisilamu iyo nkingi utegereza kuyisha mu ngiro nk'uko Imana yabidutegetse. Hanyuma rero tumara iminsi 30 twisobeje tubigereza Imana, dusoma gose igitabo cya Iranda, tugira dusaba n'indi bisabisho bitandukanye, tugira amasengesho mu ijoro aho haba hatekanye ata muntu ariko arayoyogoza, kugira ngo tubandanye twegereza Imana. Tugasabira n'igihugu cyacu amahoro n'imigisha n'umwimbo mu bintu byose kugira ngo utunze gutere imbere abantu barushiza ko gushira hamwe ariko kandi iyo minsi twimara twiyegereza abantu abagwayi mu bitaro abagore mu busho butandukanye impfubyi abapakazi n'abandi batishoboye tuza turabafasha kuko kumara ayo mafire wisonzesheje kandi ibintu bifise wishyura mu kibanza cy'abo bantu babwirirwa kubera ko atacu bafise kugira ngo ushobore kubagarukira kubera kubafasha
kugaru na nkunduwiga ukwezi kwa ramadan kwaraye kurangiye kurafise akamaro mu kibano muri rusangi
ariko kandi biranadufashe yuko tweza mu kibano tukabana n'abantu neza hariho bamwe bagira ngo mu kwezi kwa ramadan niho bategeza guhinduka honyine ariko uto tumaze iminsi 30 twigenza neza niko bikwiye kutwera icigwa kugira ngo n'iminsi inyuma yaho tubandanye twigenza neza kuko umunsi wo kuva kuri iyi si ntawo tuwuzi uzwi n'imana yaturemye kubyo rero turamutse duhinduka tukajya mu bintu bibi twaraheze hashobora gushika yuko ducigwa urubanza tutabyiteguriye tugacigwa urubanza ariko ntitwagira ngo twarakoze ibintu byinshi byiza ibintu byinshi byiza shobora kubona n'ikintu kimwe gusa kibi kumwe bavuga bati isanduku yuzuye imikeke myiza harimo umwe gusa wabuze urononi iyo sanduku yose tumvikane yuko twamaze iminsi dusaba imbabazi imana kandi kuwagize amafungo neza yarazimugiriye yatugiriye kigongwe ku mabi menshi tuba twarakoze mu mezi 11 twifuza ari yuko twosaba n'imana yuko dushikana ku kundi kwezi kuri ramadani k'umwaka uza tumeze neza tukigenza neza kandi igihugu kirahungira kuko twamye dusaba yuko amahoro yose asagara mu Burundi niki kiza cya corona cyashitse ngaho iwacu nacu ntikishobore kubananya gihitana inganda tukakirandurana n'imizi kikatubwiraho maze tubasha kuyikorera ibikorwa byacu atabwo badusize uko twari dusanze tugasaba ari abantu yuko imibano myiza bari bafite n'ababanyi babo n'abagenzi b'abatarani b'abisilamu iheze ikabandanya ahubwo tukabantu turakaruhuka keza tukibukanya kandi yuko abisilamu ari amahoro
ni no kuri izo mpanuro za Haruna Nkunduwiga ikiganiro ku isoko kirangiriye mwari kumwe na Jose Mkaze naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
tuyarangirize ku makuru yashikirijwe n'ibinyamakuru muri indwi turangije tuyabaze Blaise Nijimbere
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Zone Gacumba yasubiye kurengegwa n'amazi harakwiye ingingo zo gutabara abanyagihugu mu kinyamakuru iwacu umwigisha muri kaminuza Sindayihebura Bernard yidibijanye n'ivyigwa vy'ibirere yerekana impungenge ku bijanye n'amazi y'ikiyaga Tanganyika aguma duga kuva mu mwaka wa 2018 iryo duga niryo rituma amazi y'uruzi Rusizi nayo aduga kuva kuri uwa gatatu akonona zone ya Gatumba uyo muhiga asigura ko amazi ya Rusizi atagishobora kwisesa mu kiyaga Tanganyika kubwiwe hakwiye ko abanyagihugu barondegwa handi baja kuba kuko atawundi muti abona kuri iyo nkuru nyene ikinyamakuru NTPS kiratanga ibitigiri by'abamaze komogwa nayo mazi imiryango irenga 2000 yaramaze guhungira mu kigo cy'ikibuga cy'indege cya Bujumbura aho babaye mu mwiheburo nk'uko abo banyagihugu babyiganira abamenyesha makuru ba NTPS abanyagihugu bakaba basaba bagira neza kubagarukira ko abarongoye intwaro bo bakavuga ko bariko bararaba ico boshobora kuba barafasha abo banyagihugu bari mu ngorane mu gisata c'imigenderanire na politike igihugu ca Uganda kigiye kurungika abasirikare b'abahinga mu Burundi kugira barabe ko umutekano wagarutse byandikwa n'ikinyamakuru NetPress ivyo bikaba byavuye mu mubonano wahuje abakuru b'ibihugu NetPress ikibutsa ko umukuru w'igihugu cha Uganda Yoweri Kaguta Museveni yabaye umuhuza mu matati y'u Burundi ariko atamahirwe yigeze agira yo gufasha kugira ngo indyane zihere mu gisata c'indero naho ikinyamakuru c'abarimu La Voix de l'Enseignant kirahimiriza abanyeshure bahejeje ishure shingiro kwitondera ibijanye no gutora igisata biga mu gice cya kabiri cy'amashuri shingiro icyo kinyamakuru cyandika ko abana batagifite umwete wo gutora igisata kuko umugujejwe gutanga ibyo bisata utacitaho icyo umwana yasavye bapfa icyo bamuhaye kidahuye n'icyo yifuza kandi ashoboye ababyeyi barasaba ko abarimu bufasha abana mu gutora ibyo bisata kugira umwana yigigi sata kijaye n'ibyo ashoboye. Bagasaba kandi uyo mugwi w'igihugu guha umwana kimwe mu bisata aba yasabye. Mu gisata cy'umutekano, abantu babiri baritabye imana mu kiyaga Tanganyika mu ntara ya Rumonge. Igihe bariko bararoba bakoresheje ubwato mu ijoro ryo kuwa 13 Rusama 2021. Net Press ivuga ko abo bantu babiri batwawe kubera hari umuyaga w'igihuhusi. Abagabo babiri bo barabo muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge. Ibiziga bikaba bitari bwaboneke gushika kuri uwa gatanu. Nakajyo ko gusabikanya n'abatishoboye. Ako kajyo nako numunsi mukuru w'Iraidi ku Bayisilamu wahimbajwe kuri uyu wa kane. Ikinyamakuru Iwacu gisubiramo amajambo ya El Hadj Idi Kabano arongoye umuryango w'Abayisilamu mu Burundi igihe bari bakoraniye mu kibuga cya Nyakabiga. Ikinyamakuru sha radio na televiziyo y'u Burundi naco cari ku buterere aho inaribonye yasavye abayisilamu gusabikanya utwo bateguriye uyu munsi mukuru n'abadafise ico bafungura. Ikinyamakuru Iwacu gisezera umumenyesha makuru François Bizimana yitavye imana kuri uyu wa gatatu agize isanganya mu gisagara ca Kigali. Antoine Kaburahe amuvuga nk'uwo bakoranye ko yari umumenyesha makuru yitaha amabwirizwa y'umwuga. Avuga ko yari umuntu w'ingirakamaro agaheraheza amusabira ko imana yomwakira.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ni na hano duce dusozera ano makuru. Shimire mwese mwadukurikiye, shimire bagenzanje bayatororokanije, Diane Nkurunziza na yabashikirije, ndabasezeye naho ubutaha.